icegeranyo cy'igisata cya ONU kigiye gutabara ari mu ngorane n'ibizaho cya kivuga ko cyisunze ibitigiri byatanzwe n'ubushinganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Ibyo nazo byerekana ko mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni 5 aribo bagwaye indwara ya malariya. Ugereranije n'abantu bagwaye malariya mu mwaka w'2018 ibyo bitigiri byiyongereye ibice 97% muri icyo kiringo nyene cy'umwaka. Mu minsi iheze umushinganji w'amagara y'abantu Dr. Tadeo Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye. Yari kwerekana ibikorwa by'ubushinganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize.
Indwara ya malariya muri uno mwaka twarabonye yuko mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane uburere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malariya nyinshi. Ibyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihuha by'iterambere aho twabonye ko mu ntara zose bararima umuceri, mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikabanyisha.
Mu kiganiro cyawo ca iruhande y'ibyo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malariya yiyongera mu banyagihugu. Umushinganji w'amagara y'abantu yanavuze ico ubushinganji aramutwa muriko burakora kugira ngo malariya ntibandanye irandagata.
Iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro sanze tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategere amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashyire ku miti. Ibyo rero byatumye dushyiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Icyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi, nacyo cyaciye cyerekana yuko malariya ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa barwaye malariya baciye baduhuga cyane bashyika ku 282 283. Ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze byaciye biganwa ka nk'ibice 50%, kuko twarose abarwayi 198 163 bikana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana. Ariho ikigwa turiko turakora baba mbega n'urya n'iki dutanga niyo iravura neza rero tumaze kubona turanda kujya n'ikivura mugabo icyo kigwa cyamara guhera etuzaza tubashikirize.
Ikiganiro cyawo cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera aho abantu bagera ku 245 bayirwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi. 344 nibyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Muri icyo kiringo nyene icyo gisata cya ONU kigiye gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cyemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko indwara ya malariya ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayirwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.